Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika je kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu kirwanda mu Burundi mu tukumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu tukumira ku FM 104 n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu camakuru w'estatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese na mwe wakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva ku itariki ya 8 gushika ku ya 12 y'ukwezi kwa 11 urwaruka warongoye abandi ku mugabane wa Afrika rurenga 10,000 ruriko rurakurikirana inama itiriwe Africa Youth Leadership Summit, YLEAD Summit 2021 igira gatano. Iyo nama yatunganijwe n'ishyirahamwe ryo mu bihugu byo mu seruko bwa Afrika EAC rifatikanije n'ishyirahamwe rijejwe iterambere no gufashanya MSTSCDC, ni ukuvuga ngo Training Center for Development Cooperation. Iyo nama ishyira imbere imigambi y'urwaruka ishyirahamwe EAC iriko ibera mu gisagara cya Arusha muri Tanzania. Ikivugo cy'uyu mwaka ni kazoza ka Afrika kugwizuzi kuronsa ibifungurwa n'uburaro urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika. Bitekanije ko n'urwaruka rutashoboye kwishikira Arusha rukurikirana ibikorwa by'iyo nama hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi turi kumwe na bamwe mu rwaruka bavuye mu Burundi no mu Rwanda ruriko rukurikirana ibikorwa by'iyo nama. Turi kumwe na Eric Nsengimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine. Muraho Eric Nsengimana.
Turaho turashima. Namwe muraho Washington.
Ego turakomeye. Ndabona aho muri Arusha ma telefone ntiyoroshe. Turi kumwe kandi na Beni Grace Bimenyimana akaba ari mu rwaruka rw'Abanyarwanda. Turacarondera telefone yiwe, turabona ko itari kwirarengana neza ariko mu kanya turamubona. Tuzoba turi kumwe kandi na Kelly Eni Ela Bukeneza haranira ineza y'urwaruka mu Burundi. Tugarutse kumwe rero Eric Nsengimana. Iyo nama yatangwe ku munsi wa mbere iriko igenda gute gushika ubu?
Murakoze cyane. Inama yatanguye i Arusha ku munsi wa mbere iri kugenda neza. Ibyo bategekanije ku rutonde na cyane cyane ibijyanye n'inyigisho bariko baratanga n'impanuro bariko baratanga ku rwaruka biriko bigenda neza. Na cyane cyane yuguruwe na n'userukira umukuru w'igihugu cya Kenya abicishije ku mushikiranganji ajeje urwaruka muri Kenya. Kandi ikaba ari inama ikomeye yashoboye kuba kandi hitabye mu Burundi, aho nicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye gushyikiriza ijambo urwaruka ruri muri ino nama n'uriko rurayumviriza ku murongo nk'uko mwabivuze, kuko urwaruka rwishi kubera ibihe turimo bya COVID ruriko rurayikurikira ku murongo rurenga 8,000. Hano hakaba hari nk'3,000 i Arusha. Rero inama iri kugenda neza nk'uko yategekanijwe, kandi ni inama ikomeye irimo ibihugu bitandukanye nk'uko mwaje kubivuga byo mu karere k'ubuseruko bwa Afurika no muri Afurika yose, ndetse ubwa mbere yatanguye ari EAC gusa, none ubu hacemo n'ibindi bihugu bitari muri EAC nka za Tunisia zose ziri ngaha.
murashaka kutubwira nk'ugaruka go mu bihugu byegeranye n'u Burundi rwitavye iyo nama
ugaruka ruri mu bihugu byegeranye n'u Burundi ni Kongo na Tanzania niyo ari kurabera u Rwanda nago ruri mu bihugu byegereye u Burundi ruri ngaha kanini kwishi cyane kwashoboye kwitaba ino nama ndetse n'u Burundi twashoboye kushika abantu 20 twitaba ino nama ino nama mpuzamakungu y'ugwaruka mu bijyanye n'iterambere no gufunga neza
tugarutse ku kivugo cy'iyo nama ibiriko birarangurwa canke ibiriko birashikirizwa ku byerekeye nka kazoza ka Afrika ni nk'ibi turazi ko muri iki gihe hari ibibazo bihambaye cyane rwose
ibiriko birashikirizwa cyane cyane n'ibijyanye no kurondera akazi ugwaruka kubera ko nico kintu ca mbere bahagaze ko ingene amaprograme y'ugwaruka yoshigwa imbere amashyane mu bijyanye ni no guhanira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye mu bijyanye ni gutuma no guhanahana ibidandazwa no guhanahana ibidandazwa ku mihoro ibyo bise e-commerce bagahanahana kandi ibyiyumviro ku bijyanye n'ingene ugwaruka nyafurika gukorera hamwe no ku bijyanye kandi n'amahoro n'umutekano ingene intambara zogabanuka mu gihugu ndetse no mu isi ndetse hamwe rero n'ibyo bashimikira ko cyane cyane ugwaruka Afurika yo acu dushaka ni iyihe Afurika yoba ari Afurika imeze gute rero aho baratanga umwanya bakavugana ku buntu ze kuri programme bisa Arusha Debate bakagira bakavugana baka ugwaruka kuri Afurika twifuze cyo yo bimeze gute ugwaruka rw'abaserukira Burundi mu bihugu bitandukanye kugira ngo mbere kandi kugira ngo dushobore kugira kuraba ingene ugwaruka rushobora kuronka akazi muri Afurika rushobora kuronka mbere n'ingene rushobora kubaho ndetse inama kandi ikaba yateye iteka cyane na nyakubahwa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ari nawe asanzwe aserukira UURD ari we patro wa UURD hamwe hamwe n'umunyamabanga mukuru ajejwe injira ajejwe akarere ka EAC no kuvuga East African Community ndetse n'abandi batandukanye bakubiko batandukanye basoye kuyita babicishije ku murongo
ku byerekeye kimwe mu byivugo by'iyo nama kuronsa ubuzi urwaruka nk'uko mwabivuze ubu n'ibihe bihambaye cyane rwose aho ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyari gisanzwe gikomeye hatari yongera ko icyo kiza cya COVID-19 ikintu mubona ko nk'urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye ruriko rurasaba ko cyokorwa mu buryo bwihutirwa ni nk'ibi ibintu urwaruka ruriko rurasaba muri iyo nama ni nk'ibi
mbo inama izo itariki 12 no munsi to itariki 11 niyo tuzogira ama recommendation y'ibyo tuzogira tuzoshobora gushira imbere ariko ubu bari kwarashira imbere cyane cyane ibintu bijyanye n'amahoro n'ibintu bijyanye kandi no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bitandukanye ndetse no guhanahana ama opportunity no vuga ayari aha akawundi muntu akashobora kuya benefit yako ni zo programme bariko barashyira abona nacyo cyane ko bazanye abantu bakora iby'iterambere abari mu makoperative abari muri mu by'amahoro abari mu byo gushyira hamwe ugwaruka kugira ngo dushobore gushyira imbere ibijyanye ibijyanye n'iterambere rya Afurika rero ibyo bariko barahagarara ko cyane cyane bariko barahagarara ku bijyanye n'amahoro no ku bijyanye n'imigambi ijyanye na e-commerce no kuvuga urudandazwa ruciye kuri internet byoroshye hanyuma twabonye ko hari ibibazo bitandukanye ku bijyanye na e-commerce ko hari ibihugu bitayemera nk'u Burundi nabwo nyine ntibuyemera kubera ko ngira ngo bipana n'ingene igihugu kiba kiriko kirayinjira mu buhinga bwa none ubwo tusanga hari amakode amwe amwe adashobora gutanga ariko ibindi bihugu byinshi ugasanga biremera iyo e-commerce rero umuntu uzeye ubu ariko baragira bariko barahanahana ibyiyumviro ku ingene bashobora kugira bashobora guteza imbere ya Afurika mu madomene atandukanye y'uburimyi ndetse hariho nk'abanyarwanda bavuze ko barimo ipiripiri bafite isoko niniya cyane yuko lima ipiripiri bavuga bati twoshobora kugira ku mukayirima namwe muri bihugu byanyu hanyuma mukashorera mu Rwanda tugashobora kuyihingura nabo bayitwara muri bayitwara muri Chine rero twashoboye kubonana n'abantu batandukanye bakora ibitandukanye ibyo rero biriko biradufasha cyane kubona ingene dushobora natwe gukora ibituraba nk'abavuye mu bihugu bitandukanye nk'uwo wese araba ibimuranga
nk'uko mubivuze ibihugu byose byo muri Afurika ntibigeze ku rugero rumwe ku byerekeye imigambi yotuma urwaruka rwisununura hari nk'icyo kibazo cya udandaji e-commerce mwavuze hariho n'ikindi kibazo cy'ubushomeri usanga kitifashe cyo kimwe mu bihugu bitandukanye hari imigambi iri kurashikizwa n'abatunganije iyo nama kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu isa niyo korohereza urwaruka ruva mu bihugu bitandukanye
ego nk'uko mubivuze n'ikibazo kubera ko mu bijyanye na note na mu bijyanye n'iterambere ry'ibihugu nk'uko mubivuze bamwe bose uri kuraraba bakaba bivugira hanyuma mugabo nk'uko batwahuriye hamwe birodufashe cyane rwose dufatikanije n'akarere k'ubuseruko ko bashobora gushyigikira imigambi y'urwaruka bagashobora gufata imigambi bakayishyira muri programme za EAC bakayitorera bije kandi bakadufasha no kumobiliza abatanga uburyo kugira ngo bashobore gushyigikira imigambi y'iterambere mu bihugu bitandukanye nayo ku bijyanye n'uko hari ibihugu sipesifika bavuga ati turiko dukora ibi ni ukuhanahana ibyiyumviro ku bijyanye n'ibyo baba bariko barakora ariko usanga byose n'ibihugu byose bitandukanye bifite nk'ingorane zimwe z'uko urwaruka rwinshi rutagira akazi urwaruka rwinshi rutagira uburyo kugira ngo rushobore kwitunganiriza imigambi usanga abenshi babihurizako
mu kanya turabandanya kurondera telefoni za Kelly Eni Ela bukeneza hamwe na Benigwase Bimenyimana amatelefone yabo ntariko ararengana neza cyane gose aho bari yarusha mu gihugu cya Tanzania ariko mu kurindira turafite umunywanyi w'iradio y'ijwi ry'Amerika Desire muraho murakomeye muri hehe
nere munara kiundo muri komine usoni
nani byiza cyane gose turiko tuvuga cyane cyane ku nama ikwihuza urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika urwa inama mushaka kuba mushaka no gukurikirana kuko iri ku murongo ngurukana bumenye murafite ikibazo murafite icyimvuye turi kumwe n'umwe mu barundi bagiye muri iyo nama akaba arongwe n'ishyirahamwe AJAP Africaine Désiré mufite ikibazo icyimviro duga ku ijambo mu kanya gato
kwamba nze kuramutse umutumire mwadutumiriye
ndabaramukije ndetse
amazi ikibazo nari ifite murabona nk'abantu tuba ino mu hagati rero ibyo ibyo terambere bizushika tweri dushikiye
murashobora rego urakoze kuri icyo kibazo cyiza Eric Nsengimana
murakoze cyane Dezi iterambere rirashika rikabashikira kandi murazi ko imigambi myinshi biriko irakoreka ikorekera mu ntara zitandukanye nimba na imigambi amaproje aba yateguwe abera mu ntara rero azoshikira ariko ikintu cya mbere na leta y'u Burundi iriko irashyira imbere ni uko mwagerageza kwinjira mu makoperative mukajya mu mashyirahamwe kugira ngo byorohe n'uko z'umugambi kuronka abo bakorana byoroshe nayo iyo uri wenyine nyine kugira umugambi ushobore kugushikira uri wenyine biraheza bikagorana ariko abakora imigambi iyo bayicishije cyane cyane mu mashyirahamwe biroroha cyane gushikira benshi bishoboka no kugira ngo bashobore kwiteza imbere byoroshe kuko baba basanzwe babikora
murakoze kunyishyura mu muhaye turi kumwe kandi na Daniel mwiriwe neza
turabakunda cyane
murakoze cyane rwose natwe turabakunda muri hehe ga Daniel
ndi mu Rwanda
kandi kazina ninde
ni Nizeyimana
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye
ikibazo nabaza urwo rubyiruko
yego
ese ibura akenshi kusanga ibura ry'akazi muri Afrika biterwa akenshi n'amasomo abana barize mu mashuri bitewe nuko imirimo mu rugo mu bigaragara iba itahari hakorwa iki kugira ngo amasomo abana biza mu bihugu byo muri Afrika bijyane n'imirimo ihaboneka no ikibazo cya kabiri alo
duwa kwija madakumva
turabumva
no ikibazo cya kabiri
yego
akorwa umeskubera iki akenshi mu mashuri batemera ko abana bihitiramo amasomo bumva ajyanye n'ibyo biyumva ahubwo bagahitirwamo ayo bumva leta yifuza ko biga
ibibazo byiza ibibazo bya kabiri ikibazo cya kabiri ikibazo gishobora kwishyurwa n'abantu cyane cyane baraba ibyerekeye indero n'inyigisho icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko rekanda muhakanya Sengimana agira icyo avuze ku kibazo cya mbere duga kuri jambo Eric
murakoze cyane ku bijyanye n'ibijyanye n'inyigisho zijyanye no kwihangira imirimo abantu benshi ubu bariko amareta menshi atandukanye bariko arahindura amaprogramme ajyanye no kwigisha mvuze nk'aho mperereye mu Burundi baramaze kugira guhindura programme bahereye mu mashuri matoya bita fondamental muri icyo gihe rero iyo bigisha iby'imyuga bakigisha urwaruka rugakura ruzi ko rurangije amashuri rutegerezwa kwikorera ibijyanye n'iterambere rukarangiza rutazi ko rutozerinze muri icyo gihe barisa ari byiza ko umuntu ahejeje ishuri aca aronka ibyo ashobora gukora ndetse no gukora amashyirahamwe yiwe ashobora kumuteza imbere ibyo rero ni ubundi biri ku meza ibyo turiko turavugana ko ariko ari amaleta yamaze kubibona ko by'ukuri bipfira muri mu kwigisha yamaze gufata iya mbere kugira ashobore guhindura iyo nyifato ibi ababikije mu mashuri y'intango
Eric Nsengimana ati kuri icyo kibazo ugene ku byerekeye ibintu abanyeshuri bashobora kwiga by'imyuga kugira ngo bahejeje bashobore kuronka akazi n'abize ibindi bintu bitari by'imyuga hariho ubu hariho ubundi buryo bwo kwiyungunganya bahejeje amashuri kugira ngo bamenye ibyerekeye cyane cyane nka entrepreneuriat bamenye ibintu bashobora kujamwo ari kudandaza ibindi ibintu nk'abantu benshi batijijukira hariho ukuntu ugaruka gutangura kuza rurimvira ibintu bishasha gukora muri iyo programme ya entrepreneuriat
ugaruka mu kino gihe rurumariza amashuri kenshi rushoroca mu mashyirahamwe bakagwigisha ibijyanye na entrepreneuriat bahejeje kugwigisha ibijyanye na entrepreneuriat ruca ku mirimo kubera ko baragira ibyo bita amateori dufatiye nko ku byo twigisha hama bagasha bagira kandi na pratique muri icyo gihe rero ibyo bice bifasha cyane ko uwahejeje amashuri ashobora guca bimworohera cyane gushobora kugira gukora ibikorwa by'iterambere mu bikorwa ndiko ndavuga by'iterambere n'ibijyanye n'uko urwaruka rushobora kugira kwironderera akazi rubicishije mu gukreya amakoperative mu rubicishije mu kugira ama entreprise no by'amashyirahamwe y'ubudandaji kandi rugashobora kandi gukreya ama industry mato mato twe nk'ubu ntanze nakora nko mu Burundi ubu biroroshe gushobora kugira icyo koze mu Burundi kubera ko nyamucubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yadufashije gushyiraho cya kigega bita bije hanyuma kandi akashyiraho figa ishobora gutuma ikibazo twari dufite ikinyamukuru kijyanye n'ama hipoteke icyo twita ingwate kirangira agashyiraho kandi intege mugambi payeje programme d'autonomisation des jeunes uzofasha kugira gufasha urwaruka rufite ibyiyumviro kubigisha no kubaha ibikoresho bakeneye kugira bashobore kwiteza imbere rero birakunda ubu rwaruka ruriko rwacu ubwenge rubona ko by'ukuri atari ukwama rukorera mu minwe ya leta abo bakuyemo bakaje gukora muri leta ni sawa ariko abo badakuyemo nabo ni byiza ko bashobora kugira bashobora gukora ibikorwa bibateza imbere batarinze gutega amaboko ngo bazodufashire n'ibi n'ibi cyangwa bizogenda gutya
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Jean Baptiste muraho Jean Baptiste
Muraho, muraho.
Turaho, turakomeye. Muri hehe Jean Baptiste?
Mu Rwanda, ndi Jumbura Jean Baptiste mu karere ka Ruhango.
Ni vyiza cyane gose. Kandi kazina ninde?
Ni Jumbura Jean Baptiste ariko ku izina ry'akabyiniro ni Batiri Faible.
Batiri Faible?
Oui.
Ni ukugira Batiri Forte?
No,
ni vyiza cyane gose. Reka rero muje kwijamu duge kwijambo ikibazo cy'imvira turiko tuvuga kunama ikubera yarusha mu gihugu cya Tanzania inama huje urwaruka.
Kibazo mfite ndumva ko babahugura ku njye nyine entrepreneurship ariko urubyiruko ikibazo kikunda kugira ni ukubura ikintu bita igishoro cyo kwita capital. No, umuntu akaba yarabyize mu bitabo ariko yajya gushinga nk'umushinga akabura nk'igishoro ubwo buryo ki babafasha gute kuryo kibagana nk'amabanki kugira ngo abone ukuntu babone nk'inguzanyo mu banki kugira ngo bashinge nk'iyo mishinga wenda baba barize kugira ngo batangize nka ntuze batangize umushinga.
Ikibazo cyiza Eric Segibana, icyo kibazo cyo bakiko kirakicikirizwa kuko ni kibazo urwaruka rwamara rwashikirije umwanya wose naho haba hari imigambi myiza ibyumviro byiza kenshi na kenshi umutahe urabura ni bibazo byo kugira ngo uronke ingurane navyo bikaba bitoroshe kugwaruka utaratangura gukora icyo kibazo cyo bakiko kirashikirizwa muri iyo nama.
Navuze ko bariko barashikiriza ibibazo byose bihanze urwaruka n'ibyo birimo le ariko kuco no byirwaruka kuje no kubura imitahe ca no kubura ama ubwishingizi no nibaza ko kuri ibyo byoroshye cyane nko mu bihugu bimwe bimwe bimaze kutahura akamaro kugwaruka n'inta karahara mu Rwanda ntibacura canke se ugwaruka nkuko wahatwa igihugu cya Tanzania bivutse nibo benshi muri Afrika kandi nibo bashobora kugira ku bwinshi batereye mu gwaruka rero ama leta amaze kubitahura ariko aratorera umuti icyo kibazo kandi ubu bakaba batwemereye ko kigiye kuja mu mino ya yase ni ukuvuga kigiye kuja mu mino y'ibihugu bitatu karere bizaba byoroshe nk'ibihugu bihurikiye ngaha ko bashobora gutora inyishu byoroshe nk'uko Uburundi buriko buratora inyishu kuri icyo kibazo na cyo nyine cyabaye ikikomeye kuva kera ariko uno munsi kikaba kiriko kiroroha rero no mu bindi bihugu naho nyene no vuga ko naho nyene boshyira imbere cyane kugira pledoye ku maleta yabo kugira ngo urwaruka rudafise ubwishingizi rushobore kubironka ariko kandi hari amahera baronka mu maweni atandukanye mu bikorwa by'iterambere ayo nasaba ko urwaruka ngo yakoresha bukebuke rugahera hasi mu kugira rushobore kuronka imitahe gukora ibintu birebire kandi birakunda.
Ego me tu galutiga Eric kukindi chivugo chiyo nama kuronsuraro ugwaruka mutubwire bwa mbere na mbere icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi kugwaruka
kuronka
uraro kuronsuraro ugwaruka
mu Burundi nkuko mubizi ugwaruka gwishiro ruhejeje amashure benshi bararongora kandi benshi barongora bubatse nibaza ko ari atari nk'abantu baba mu gisagara nibo bese usanga baba bafite ikibazo cy'uburaro ariko urwaruka rwishyira ruba rutari mu bisagara cyane usanga ruba rufite aho rushobora kuba abandi nabo kenshi nko mu Burundi baba mu miryango yabo.
Ikindi bintuga Eric mwavuze ko iyo nama izosozera ibikorwa byayo itariki 12 n'ejo ku munsi wa gatanu ibintu mwifuza ku byo babiri mu itangazo rya nyuma dutangwe ku kicivugo kimwe kimwe tutangwe kuvuga nko kazoza ka Afrika ibintu mwifuza ko byo babirimwo gushika byo babitara shikirizwa muri iyo nama ni nk'ibi
etwe ngo twifuza ko byo bamwe icambere nuko kubijanye n'ururimi kugira ngo dushobore gutahura na twese bo rushira imbere mu bijanye na mukabane kugira ngo abantu bose bashobore kwiga bakamenya igifaransa kubera ko kenshi na kenshi usanga baducongereza gusa bino bihugu ugasanga ntabwo bazi kuvuga igifaransa ibyo nabyo bigaca biba ikibazo nacyo nyine cy'uko badashobora kumvikana n'abaje bapfa mu bindi bihugu byose nk'abavuye muri Congo ntibashobora kumvikana n'aba South Sudan abavuye muri Tunisia nabo nyine hariho benshi baje batazi icyongereza ugasanga iyo bariko baravuga biriko biragorana cyane kushikiza icyumviro ushikije icyumviro mu gifaransa kamenga barakangutse ibi rero bogira bo bishyiramo abakuru b'ibihugu mu muryango wa EAC bari batangiye kubishyiramo bakabyubahiriza ku buryo habaye amanama nk'aya habaho gusigusha twita translate hanyuma kandi mu maproje bagiye gutegura bakanganisha ibihugu kuko ugiye kuraba nk'iyo baba bari kubategura amanama y'umuntu ve yo muri amanama nk'aya usanga hari ibihugu biba byakumiriwe ugasanga bariko barabadikiti ibyo baza gukora cyangwa ibyo bakoze nyine babitunganije ariko ugasanga muri preparation hari ibihugu bitagiyemo rero icyo kitegerezwa kuba ari ikintu gikomeye kitegerezwa gufatirwa kugira ngo ugaruka rwose rwiyumve mu migambi y'akarere ka EAC na shenshane mu madomeni atandukanye mu kibihe bose bashobora kuba bari kumwe bakishobora tegura nkagitegurira hamwe hanyuma n'ibyo bafundika bakabifundikira hamwe ibyo bizoba bikomeye kandi twifuza ko no hanyuma bitosubira byoguma byotondekwa nk'uko nyine bikaguma mu byakoretse kugira ngo dushobore twese kugenda ku rugero rumwe mu karere ntihagire na bamwe basubira inyuma
kuri icyo kivugo kandi icyo cya kazoza ka Afurika hari ikibazo gihambaye cyane rwose kivugwa muri iki gihe ihindagurika ry'ibihe urwaruka mwarabonye mu nama yari kubera Glasgow ukuntu rajwe ishinga cyane rwose n'icyo kibazo aho urwaruka rwakoraniye ahirarusha icyo kibazo ku byereka kazoza ka Afurika rwakivuze kwiga
ku byerekeye kazoza ka Afurika urwaruka ruri ngaha rurabona ko ari ibintu bikomeye cyane kubera ko urwaruka rw'isi nirwo rwamaze kuragira ingorane nashacaye mu bijyanye na instabilite politiki isanzwe iri muri Afurika mu bihugu bitandukanye barabonye ko ari ikibazo gikomeye cyane rwose bategure guhagarara ko kandi barabonye ko kugira ngo Afurika ishobore gutera imbere cyangwa ishobore kugeraho ibyo bisaba cyane ko habaho ukwitanga nk'urwaruka tugakorera hamwe mu masomero atandukanye ay'ibihugu na cyane cyane tukaraba ko tugakunda ibihugu kuko bavuze ko ati abantu benshi dukunda kumva ko twese turi muri Amerika cyangwa turi mu bindi bihugu ibyiyumviro by'urwaruka byinshi niyo usanga biherereye muri Afurika yacu ati twamenya ko ibihugu byacu ari byiza hanyuma ubwiza bwabyo ni n'amaoportunite bifite tukayakoresha imbere y'uko tujya mu bindi bihugu kugira icyo dushoboye gukorerayo cyangwa tukajya kumvesitayo tukanza gukunda ibihugu tupamo
ikintu mwibaza ko cyofundikwa ku byerekeye ingingo zofatwa ku mugabane wa Afurika kwihindagurika ry'ibihe ikintu mwibaza ko coba kiri muri iryo tangazo rizosogwa ku munsi wa gatanu muri iyo nama y'urwaruka ni nk'ibi
ni nko gushyiraho uburyo bujyanye no kugabanya no gukingira ibidukikije na cyane cyane kugira gushyiraho uburyo bukwiye kugira ama indisitiri asanzwe yonona ibisenge ashobore kugira gushobora kugabanya ubwo bushobozi bwabyo hanyuma kandi bagashyiraho uburyo bukwiye kugira ngo dushobore gutera ibiti byinshi ku misozi itandukanye nk'uko twose turiko turabikora ariko no mu bindi bihugu naho tugakorana kuko umwe wese agiye yikorana usanga ataco byashitse ko abandi bariko baraturira amashamba ibyo bintu bigahagarara hakafatwa n'inkingo ruhasha zikomeye mu kubijyanye no kugira no gukingira ibidukikije no guturira amashamba ibyo bizaba ari ibintu bikomeye cyane rwose tubona ko byofasha cyane mu gukingira ibidukikije ndetse bagashyiraho n'amafaranga ari kugira ngo bashobore nayobore gusigurira abanyagihugu ibijyanye n'akamaro kugira ko gukingira ibidukikije kuko benshi na benshi uduhona ashoboye kuyishamba akarihereza umuriro kubera atazi akamaro kabyo.
Eric Nsengimana, mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kunganisha ibihugu tugarutse kuri kimwe mu byivugo by'uko hofatwa imigambi yo kugabanya ubushomeri hakaboneka ubuzi mu rwaruka ikintu mubona cokorwa ibihugu byose ntibitunze cyo kimwe kandi bifite imigambi imwe ikintu mubona cuhurirwa ko n'ibihugu nka byose kugira ngo urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye rwisununure mu byerekeye kuronka akazi
Ikintu cya mbere cyokorwa nabivuze ko ari uko abagoroka rwose bwo muri Afurika bategerezwa kuba imigambi guhindura inyigisho, bose bakamenya kuvuga igifaransa n'icyongereza kugira ngo bashobore guhuza kuko benshi usanga bavuga izo ndimi zibiri. Hanyuma bashobore kugira guhuza ingene bavugana, bica byoroha ko abatunze bashobora gukorana n'abatatunze kubera ko abatunze bashobora kuzana imitahe yabo muri ibyo bihugu bariko baravugana bumvikana, hanyuma urwaruka rugashobora ruharonkera akazi gatandukanye. Hanyuma ikindi nabonye ko twese dushobora guhuriza ko n'ikijyanye n'iby'uburimyi n'ubworozi muri Afurika, kuko hose abari baje benshi baragira iby'uburimyi n'ubworozi kandi ugasanga birabatejeje imbere. Rero byashoboka ko ushobora gusanga nk'abantu bashobora kuba bateye imbere bafite amamashini, bashobora kuza kumbesa mu Burundi bakazana amamashini cyangwa bakambesa mu bindi bihugu, gutyo ugasanga biroroshe ko dushobora guhanana urudanirwa byoroshe cyangwa ibyo dukora tugashobora kubikora na twumvikana.
Kubyerekeye iyo migambi myiza yo kuronsa akazi eka abakiri bato mu bihugu bitari bike, hari igihe haba hari nk'intambamyi mbona kuri icyo kibazo nko mu Burundi n'ikihe, ko turazi kuhafatwa imigambi myiza guhimiriza gwaruka kuri amashuri y'imyuga kwishyira hamwe bashira hamwe, ikintu kenshi na kenshi kiba nk'intambamye n'ikihe muri ibyo bintu byose naho haba hari imigambi myiza.
Ikintu kiba intambamye ni ibijyanye ni politike z'abantu bamwe bamwe zidatomoye, ushobora gusanga bace baca mu mitwe y'abantu bagatanga kubabwira ati ibyo bintu muri komunikana na kimwe kizovamo, bagatanga kubahindura mu mbutwe, bamaze gutangura kubahindura mu mutwe ugaca usanga babikora batabyumvamo, bamaze kubikora batabyumvamo, gutyo ibintu byose bitanguye gupfa. Rero ni intuze iyo ni intambamyi ikomeye cyane ya politike, hakaba kandi n'intambamyi y'ukuntu ibihugu byagiye bikoroniza Afurika byagiye biba bitandukanye, nk'ibihugu byakoronije Abongereza byakoronije ibihugu bivuga icyongereza uno munsi, sibyo byakoronije abavuga igifaransa uyu munsi, kandi abo bantu bose bafite intumbero zitandukanye. Ni nacyo gituma ubona bakoronijwe n'Abongereza uno munsi bateye imbere kubera ko babigishije gukora, ariko abakoronijwe n'Abafaransa nabo ntabwo bateye imbere kubera ko babigishije
muriyo nama murimo Eric Nsengimana. Ni inama yatubiyemo cyane cyane abarongoye nk'urwaruka, ariko turazi ko ibibazo biriko biraganirwa ari ibibazo bihambaye cyane rwose, mutekanya gute gusangira ibyiyumviro byahashikirijwe n'urundi rwaruka rwo mu ntara zitandukanye mu Burundi aho buca mugatahira
mutwege aho tu bukera tuzogaruka mu gihugu cacu dushobore kugira inama dabord tutange raporo ku mushikiranganja tujejwe ingene byagenze, hanyuma tumaze gutanga raporo ku mushikiranganja tujejwe nuko uvuga umushikiranganji w'inzira ry'Uburundi mu karere k'ubuseruko gwaruka inkino n'imico kama, hanyuma kadojeje tuweze tuvuga ingene byagenze, duheje kuvuga ingene byagenze, tuweje kumuha icegeranyo cy'ingene byagenze. Bamwe bose abashoboye gutaba ngaha nta muntu n'umwe yaje yigenga, bose baserukira amashyirahamwe, abandi bagaserukira ama institutions atandukanye y'igihugu cy'u Burundi. Tuzoshobora kugerageza gushyira hamwe bose kugira ngo dushobore kubabwira uko byagenze no gusangira icegeranyo cy'inama ingene yagenze muri iyi minsi yose tuzaba tumaze yarusha.
Iyo nama murimo Eric Nsengimana igira gatanu, ikaba iriko kenshi na kenshi ishikiriza ibyipfuzo n'ibyiyumviro byishyira hamwe byo mu bihugu byo muri Afurika mu buseruko. Iyo migambi mwihweje ukuntu iriko irashikirizwa iratandukanye n'imigambi ishikirizwa mu yandi mashyirahamwe nk'ishyirahamwe ryanyu ry'abakiri bato Ajapa Africaine, ikintu mushobora kuvuga ko kimeze nk'agishasha mushobora kuba mwahakuye n'iki?
Ntabwo itandukanye cyane kubera ko muze turiko turakorera ko n'abajenerali bashoboye guhurira hamwe nk'uko twama duhurira hamwe nyene, ariko nk'uko mubizi icyongereye ko nuko uyu munsi inama yitabwe n'abakuru b'ibihugu ba EASEN kuvuka Kenya, Burundi, na South Sudan na Tanzania, Premier Minister yaraje ngaha ndoho nivo nukuvuga ko ikitandukanye nuko ibikorwa biriko birafatikwa ko dufite ibyizere ko bizoja mu ngiro imigambi turiko turavuga, nimba ni kushyiraho ubwo buryo turabona ko bikunda ko dushobora kuhashobora kuja ubwo buryo kubera ko politike izoba ivyumva kuko bwa mbere nka nk'Uburundi bizahora bijamwe ariko ubu murabona ko bwarungitse cyagasambere cy'umukuru w'igihugu agaserukanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'Uburundi muri bino bikorwa aha rero bica byerekana ko hariho ugushaka kw'ibihugu kuko nubwo twatwaze imigambi itomoye atagushaka kw'ibihugu ngo bavye bashire ibyiyumviro vy'ukwaruka mu maprogramu ashobora guteza imbere igihugu ntibishobora gukunda ariko rero ubu turabona ko inama by'ukuri abanyepolitike bayitabye nabo nibo bajijwe gushyira mu ngiro imigambi y'ukwaruka
urwaruka muri kumwe muri iyo nama Eric Seyimana rurishimiye ibintu bimaze kurangurwa n'iryo shyirahamwe mu migambi yaryo kuko nk'uko twabivuze n'inama igira gatanu hari byategekanijwe byapfunditswe inyuma y'ayo manama yose ane yabaye imbere bishobora kuba bimaze gushyirwa mu ngiro urwaruka rwishimiye
nk'uko byagaragaye nuko bahora bahura hanyuma amaleta ntashobore kubashigikira ngo ashobore gushyira mu ngiro ibyumviro gufasha kugira gushyira mu ngiro ibyumviro bashyitseko ubu rero nk'uko amaleta yagiye abyiyemeje akaba agiye gushyira mu ngiro ibyumviro bashyitseho kubera ko baca babura uburyo bwo kubishyira mu ngiro muri icyo gihe cyose ubu ntigiye kuba yuridi y'amanama ubu bagiye gutangwa gushyira amaproje en place atandukanye muri EAC rero no muri Afurika yose ukaba bitabye bose hazaba hari amaprogramu atandukanye bazokuyisunga kandi ashyigikiwe na leta ubu nibyo tubona ko bagezeho
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric Nsengimana akaba arongoye ishyirahamwe Ajape Africaine muri iki gihe yari i Arusha mu gihugu cya Tanzania hari mu nama y'urwaruka ka urwaruka rikuru rwihuriza ibibazo bihambaye cyane rwose ku byivugo by'iyo nama hakaba harimwo kazoza ka Afurika hakaba harimwo kuronsa uburaro urwaruka kururonsa n'akazi batumire bamwe twatumiye bagize ingorane mu Kenyazi Kelly eni ela mu Keneza hamwe na Beni Bimenyimana amatelefone yabo asana yagoranye ariko turi kumwe n'umushingantahe Eric Nsengimana tubandanya ikiganiro ngaha umushingantahe Eric Nsengimana ikintu mubona ngenderwako gikomeye cyane rwose urwaruka murazi ko rufise ibibazo bitari bike urwaruka kenshi na kenshi urasanga ruja mu vyereke politike icyo kibazo cy'uko urwaruka kwibanda cyane cyane ku vyereke iterambere yarwo kifashe gute kugira ngo urwaruka ntirwime amatwi abarutesha umurongo wo kwiteza imbere icyo kibazo muri ko murakiyaga iyo nama yarusha
ego ikibazo kijanye ni by'iterambere turiko turabiyaga kuko turiko turabishigikira kuko nico catuzanye ngaha kandi navuze ko ubu bigiye koroha kubera ko urwaruka ubu rushigikiwe ruriko rurashigikirwa no kuvuga kamwe ko urwaruka karumvirwa nayo ubwa mbere bahora batamba birorera ugasanga n'uburyo bashoboye kuronka bwo gushyira mu ngiro imigambi ibyiyumviro n'amaproje bakoze ntibiri ku rugero rushimishije ariko ubu turabona ko by'ukuri mu migambi turiko turakorera ko turabona ko bishobora kuzana impinduka cyane muri Afurika ko turiko turaraba nk'abaperezida ashobora gufata umwanya Kikwete yafashe iminsi ibiri turi kumwe nawe guhera mu gatondo cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa EAC kandi baremera ko ibyo tugiye gushikiriza raporo tuzobaha bazovyintegra muri programme z'ibihugu tukaza ko ari icyo ikintu gikomeye cyane nyamukuru turiko tuzoba twashyitseko
iyo nama murimo mushyana Eric Nsengimana iri kwikurikiranwa n'urwaruka rushika ibihumbi cumi ku murongo reka hakoreshejwe n'ubuhinga ngurukana bumenyi bitavye iyo nama bishike aho yarusha bubabanganiki
abishike ngaha yarusha bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu kuri ino santre kuko ni santre niniya cyane iri yarusha ahagutse nibaza ko ari ikibanza kinini cyane twashoboye gushikamo kandi amategeko ajejwe kwirinda ikiza cya covid yose yubahirijwe
mu muba rongo yabandi batumiye muri ibyo biganiro Eric namwebwe murimo abatorwa kugira ngo bashikize amajambo babatora bafatiye kuki mwebwe mwa mwararonse akaryo kugufata ijambo
ego muba togwa n'abantu baba baplaninze kuri internet bakavuga ibyo bashaka kuzoshikiriza n'ibyo bazobazwa ko le hanyuma bakashora kugira ico bashikirije hanyuma bakagira bakana n'abashikiriza online bakabaselectiona bapanye n'ingene n'ibibazo batoye n'ibyo bifuza gushikiriza n'ibyo baranguye hanyuma natwege ma workshop atandukanye twagiye turashikiriza ibyiyumviro mu rwaro
mwebwe mwa mwaronse akanya ko gufata ijambo mugashikiriza ibibazo nyamukuru
ego twararose akanya ko gufata ijambo turashikiriza ibyo twaranguye mu bijyanye n'amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibyo turiko turakora muri Afurika kandi n'ibyo twifuza kutorangura
ibintu nka benshi bahurira ko muri urwo rwaruka muri abo batigitse baserukira urwaruka n'ibihe cyane cyane
ibyo mbona bari kubarahuriza ko cyane ni ibintu bijyanye n'amahoro muri Afurika ukuntu ari ikibazo cy'uko politiki ziriho ziragenda zitahagaze neza muri Afurika mu bijyanye n'ibihugu nko muri South Sudan muri Mali bari kubarabona ko muri Congo intambara z'urutapana ko bishobora gutuma urwaruka rufise impungenge z'ingene abo imigambi ishobora gutera imbere nko muri South Sudan bati kuko baravuga bati twebwe ntacyo tutakora kugira ngo amahoro n'umutekano aze abasirikare bafashe mu ntoki ibintu byose bashaka kuba aba responsable muri ivyo na kandi kwisetana hamwe abasirikare bigira batwara igihugu ugasanga bariko bavuga ati none bashaka gutotwa imyaka itatu igihugu cyacu gisekazoza kahe ugasanga abandi bose bafite ibibazo nk'ibyo bijanye n'ibijanye no kugira no ku no kutagira novuga politiki zihagaze neza muri Afurika ugasanga rero ibyo bica bibahandikapa mu bijyanye n'iterambere ntirikunda mu kivata amahoro ahari ariko abantu benshi kandi bakaba bari kubarahurira cyane cyane ku bintu by'urudandazwa byo kwiteza imbere mbere hariho n'abo twacanye basanzwe bari gukora ibintu bya social media nka Omuzi igeze gukora iradiyo yitwa Gasape abo yasizeho urubuga rukora nka Facebook akaba ashaka kugira networking ikomeye cyane muri Afurika ati ntibyumvikana ingene ya Afurika tuguma dukoresha imihora yo mu zindi kontina ukamenya twese dushobora kuzikugira ibintu byo muri Afurika hanyuma ati niyo tubikoze duhura n'ingorane z'uko abanyafurika batabikunda cyangwa batabyizera kandi byakoze rero usanga turiko turashikiriza ibibazo bitandukanye duhurira ko kenshi usanga ari ibintu by'uko usanga ibyo dukora ab'iwacu batabyumva cyangwa ngo batahure ko ibyo turiko turakora ari ibikorwa biteza imbere bose hanyuma kandi ugasanga hariho n'abandi usanga badashikiriza ibikorwa by'iterambere ndetse n'ubwo baba bari muri leta ugasanga nicyo kibazo niyo makenga baguma bashikiriza cyane ariko imigambi ikomakomeye y'uburimyi n'ubworozi imigambi ikomakomeye ijyanye n'iby'ubuhinga kudandaza biciye ku mihora iyo iriko irashikirizwa kandi iriko ishyigikirwa na bose
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Philippe muri aho Philippe
mahoro
mahoro muri hega Philippe
atubu tuvugana duherereye ingozi mu Burundi
kandi kazi nakawe ninde
ni nyandu
nyandwi duga ku ijambo ikibazo cy'imvi
sewe nta kibazo muri make fisa ahubwo kwari kubashimira kuko ndumva yuko nimiriza n'urwaruka rw'u Burundi n'abari muri Afurika bose gushigikira ibikorwa by'urwo rwaruka ruriko rurakora kuko urumva ni ingirakamaro cyane
umurongo wa Nyandwi Philippe ndabona uri utameze neza ariko yarahije gushikiriza icyumviro cyiwe nuko ashima kubona ibibazo nk'ibyo biriko birasangirwa n'urwaruka tugarutse kuri mwebwe Eric Nsengimana mutegekanya kusangira gute n'abandi barundi batashoboye gukurikirana iyo nama akarusho muzabo mwakuyemo
twege uko tubitegekanya tubategekanya kugira amanama atandukanye kugira sisi ibyo twakuye ngaha ndetse n'ibibazo bimwe bimwe twagiye twumva bishobora gufasha Abarundi tukabitegekera amaprogramme yacu kugira ngo bishobore gushikira abajene bose babyifuza na shanshana abo abajene basanzwe bari mu mashyirahamwe atandukanye n'amakoperative bishobore kubashikira kandi tubishije mu baduserukira mu ntara bidoshikira abatari bakeye.
Mwavuze ko mwashikirije ijambo muri iyo nama mu majambo make cyane rwose mwavuze iki?
Majambo make cyane twatanze novuga karodo k'ingene twebwe nk'urwaruka rw'u Burundi twashoboye kuja hamwe tukifatira ingingo y'ingene dushobora gutunganya amatora y'ibihumbi 2020 atamaraso sese canke ngo habe imivungano canke ngo habe gushwana hagati y'abanyepolitike n'abandi kandi urwaruka rukashobora kuja hamwe rugashira uburyo hamwe rugashobora gucungira amatora neza kandi akagenda neza hamwe ndetse no gutanga akarorero ku byatubaye ko mu gihe cyaheze aho twagiye tubona abagwaruka rwinshi twagiye bakoreshwa hanyuma twe nk'urwaruka tumaze gutanga inyigisho zitandukanye kugwaruka nk'abaride kugwaruka tugashobora kuruhamagarira hamwe tugashobora kuba uyu munsi ruri hamwe rudafite novuga akarikangamuhogo kutanga abahanga byagenze gucane byagenze uku bagatora atawanjye wango cyangwa ngo bashobore kugira kumva ko hari abarenganyijwe canke abamerewe nabihu ndetse ikibigaragaza hagacaba amahoro hagakurikira amahoro ku buryo atantambara canke amajambo mabi yashoboye gukurikira amatora hanyuma kandi tubereka kandi na perezida wacu turiko turagira mu mareta no mu bijanye n'iterambere ahubwo tugeze ku rwego rushimishije kuko urwaruka rushobora kwihangira imirimo rubicishije mu migambi y'iterambere kandi rushigikiwe n'igihugu kandi igihugu kigatahura imigambi urwaruka rukora.
Vyari garagaje Eric Nsengimana ko nk'uko muyivuze urwaruka usanga kenshi na kenshi rwakoreshejwe mu vyereke politike ku bwanyu hoko wiki kugira ngo urwaruka rwima amatwi y'abajya politike.
Urwaruka rurakwiye kumenya kubanza kwiga ubwa mbere rukamenya agaciro kago rukamenya imyaka rufite hanyuma rukamenya hore dorajenese ni iyihe rumaze kumenya agaciro n'ivyo rujejwe gukora bisa vyoroha cane ko rushobora guca ruca rukora ivyo rwategerezwa gukora rukirinda cane umuntu wese yohamagara abahamagarira umuko canke akabahamagarira mu bintu bidatomoye na cane cane ko nk'urwaruka ruba rufite ingufu rugishushe ni vyiza ko haba ingufu zitandukanye mu bijanye n'inyigisho rukabanza rugatahura rumaze gutahura gutyo rugaheza rukaja mu bikorwa vy'iterambere kandi ivyo bica bibafasha cane rwose iyo bamaze gutahura nta muntu ashobora kubasanga ku kivi waze kubakoresha kuko benshi na benshi twagiye dusanga ibaro byerekana ko bakoreshwa kubera ubukene.
Kimwe mu bintu abahinga bavuga Eric Nsengimana ko gishobora gufasha urwaruka mwavuze kugira ngo urwaruka ruronke akazi ubuzi ari uko kenshi na kenshi rwo kwiga amashuri y'imyuga ariko hariho n'ikindi kibazo cyangwa undi mugambi ukomeye cyane rwose urwaruka ruhimirizwa kwiga kaminuza amashuri ya karonka lisansi rukaronka maitrise rukaronka doctorat ivyo ntibishobora kuba biri mu bintu bishobora gutuma ubwo bushomeri mugwaruka burangira. Ikibazo c'indero n'inyigisho mwoba mwaragishitseko?
Ikibazo c'indero n'inyigisho ni ivyo tuzokwiga ejo ivyo navyo biza imbere kuko burya abantu benshi bararaba amadiplome cane muri Afrika mu kuguha akazi barabanza bakaraba n'ubwo ushoboye ko babisomeye bavyize bigashobora gutuma udashobora kuronka ico washobora kuronka ariko mu bindi bihugu suko bimeze bamaze gutera imbere ko ngaho ni muri Amerika baraba ko umuntu ashoboye hanyuma bakamuha ibikorwa bakabikora neza bakaraba n'ico ashoboye akabize baraba mugafwe muri Afrika washaraje amadiplome nico gituma urwaruka duhamagarira kuya minuza no kuyiga cane kugira ngo bishobore ntihagire na opportunite n'imwe ishobora kurusimba.
Ibintu ga Eric Nsengimana mwifuza ko vyoba biri mu itangazo rya nyuma n'ibihe twihweje ikivugo kazoza ka Afrika uburaro eka no kugabanya ubushomeri mu gwaruka ibintu mwifuza bitoba eka bitohara mu itangazo ryanyu.
Ibyo twifuza ko byoja morning ni nk'uko hotorwa ikiganya Afrika kije gufasha imigambi y'ugwaruka n'ikiganya Nyafurika kijejwe gufasha gusubirira ama hypothèque muri Afrika. Navuga bamwe bavuga ko bakeneye kugira gusaba amabanki kugira ngo ashobore kubaha ingurane, amaleta agashobora kubakredita canke amashirahamwe nkaya yase canke inyo africaine igashobora kubakredita ubwo rwaruka kugira ngo mu mabanki bashobore kuronka ino bashobora kwiteza imbere. Hanyuma kandi ikindi kintu dukeneye ko cogera cojamwo ni uko kubijanye na nama programme y'ugwaruka kotora ama programme bihugu bikora cyangwa uburere bose barabakonsulite bakashiramo ibikorwa byiyumvamo nk'ugwaruka bashora gufatira ko nibagende ngo bagire planification bibereye hanyuma bamenye bayishora mu gwaruka ati binitse twifuza ko bishora kujaho. Oya, dushaka ko bashora kugira bashora consultation y'ugwaruka gutyo urukiyumva ko rurimwo ni naho ibyo bazaba bagize bari kubarashira mu ngiro atamazo bisambura ata muntu n'umwe ashora kandi no kubyonona kubera ko n'abazoshitse mu ruhara muco wa barakoze. Hanyuma kandi ibyo twifuza ko byojamwo n'uko kandi nk'uko nabivuze ibijanye na politike abanyepolitike bogira amashyirahamwe n'ibihugu bashyiraho amategeko atomoye abuza gukoresha abana mu bijanye na politike ndetse no mu bijanye n'urudandazwa rw'abantu icyo bita press kuko nacyo barayikoresheje bavuga ko ibihugu bimwe bikoresha abantu bakabaexploita hanyuma bahejeje kubaexploita bakabagarukana iwabo atacyo bakimaze. Rero ibyo nabyo byogira byohagarara bikaca muri ntunze bikaca muri recommendation za nyuma kugira ngo leta zishobore kubikorerako.
Eric Sengibana mwihweje ibintu amajambo yashikirijwe n'ugwaruka rutandukanye uvuye mu bihugu bitandukanye ibintu ubwo gwaruka gwahuriye ko mubona ko ari nkora mutima n'ibi
ibibazo bijyanye n'ubworozi n'ibibazo bijyanye n'umutekano muri Afurika ni ibibazo bibiri nyamukuru tubona bitoroshe kuko kenshi na kenshi usanga ugwaruka ariko ruriko ruragira ingorane kubera ibyo bibazo bibiri nabonye ari byo baguma bahurirako hamwe n'ikibazo gikomeye cyane kijyanye n'ikoreshwa ry'ugwaruka muri Afurika
muri rusange. Muravye ibintu biri kubirashikirizwa Eric Nsengimana, murafise akizera ko ugwaruka ruzoteba rukisononora muri ivyo bisata vyose?
Ego, icyizero dufise nuko tubona ko amareta yatanguye kutwumva ashobora kwinjira aho turiko turakorera akagira icyo ashikirije akaturemesha. Ariko ubwa mbere murazi ko siko byamye, nabivuze ko ku inama igira gatanu ariko ibihugu ntibyarabiyitaba. Ariko azi iyi nama ya 2021 ibihugu byinshi byashoboye kwitaba muri iyo nama, ibitayitabye na byo byararungitse abayiserukira. Hanyuma ndetse n'abandi bashyigikira nabo nyine turi kumwe, abadonateri barimo ngaha batabarumviza amaproje umva tomoye, hanyuma bakagira icyo bakoze bagashaka kudufinansa.
Muhamuzi igihe igihe canke igihugu inama ikurikira mu mwaka uza izoberamo?
Kenshi na kenshi zikunda kubera iya Arusha, ariko turiko turasaba ko mu byo tuzosaba izo zirabera mu bihugu bitandukanye kugira ngo ibihugu bifite kapasite zitandukanye kugira ngo bishobore gufasha ndetse no mu buryo no mu iterambere ry'ibyo bihugu, kuko turi ngaha turashyira amafaranga menshi. Rero no mu mwaka uza bikashobora kubera nko mu Burundi cyangwa bikabera no mu kindi gihugu, ni byiza ko nabo ngaha nabo baca kugira experience mu bindi bihugu bakabona ingene bibaye.
Nk'uko byategekanijwe iyo nama yatumimwo urwaruka rushika ibihumbi icumi, mwavuze ko hariho abakurikirana iyo nama ivyo bikorwa bakabikurikiranira ku buryo ku buhinga murukana bumenyi, ariko mwavuze ko abitavye bashika ibihumbi bari hagati ibihumbi bibiri n'amajana atanu n'ibihumbi bitatu mu gihe ugaruka ngo kwitaba ari rwinshi nk'ibihugu bishobora kwakira muri Afurika ugaruka rungana gutyo ni nk'ibi.
Turabona nka Kenya yoshobora kubakira, n'Uburundi bashobora kubakira, kuko na twese turi niturahantu hamwe y'isenta ishobora yakiriye nk'abantu 2000 abandi baragenda mu yandi mantu zeme yandi mahoteli atandukanye ugasanga igihugu cyose cyamaze kuronka amahoteli imiduga ikaba kandi igidisponenti ishobora kuba deplasa nta gihugu na kimwe kidashobora kugira abo bantu urabye kuko babangana bifana n'ingene baba bashyize n'ingene baba babyemeye ku icyo gihugu cyo kwakira abo bantu.
Mwihweje ibyahavugiwe ka mu motera ugwaruka rwo mu Burundi ni nka kahe rekeza nyuma
waka munotera ugwaruka rwo mu Burundi ndabona no kubanza kubashimira ku ntambwe bageze ko mu bijyanye n'iterambere no mu bijyanye no kwitangira imirimo kuko ni ugwaruka rwonyine twazananye ino bafite ibintu biboneka cyane bamaze kurangura mu bijyanye n'amakoperative mu bijyanye no kurima n'ubworozi usanga bafite inkoko usanga bafite ariko barasaba biboneka usanga bafite amasosiyete bashoboye gushyiraho rero nubahanura kubandanya dufatanye mu nda kubanayatwumvira impanuro z'abatukaba z'abatujejwe nacyo cyane ubushikanganje bw'ugwaruka kandi ni nacyo tukabandanya gukorera hamwe bizofasha cyane ko dushobora gukora ibihugu byacu ku mugabane w'ibihugu bikenye.
Mu twibutse urwaruka rw'abarundi rwitabye iyo nama rungariki bangariki
turi 20
20 ni byiza cyane rwose. Hanyuma ngo ubugirigiri ubugira babiri akamumotera abanyapolitike kugira ngo nabo nyine bafashe turazi ko ikorwa bakora mu kugerageza gufasha kugaruka gukemura ibyo bibazo byose twabuvuze haba ubushomeri haba uburaro ari ibikorwa bihambaye cyane rwose kandi imigambi iri kwigafatwa ariko akamumotera abanyapolitike muri rusange atarabo mu Burundi gusa ni nk'aka
kama twatera abanyepolitike bose muri rusange ni uko bokwirinda kuguma bakoresha ugwaruka ku nyungu zabo bogira boraba bagashyira ineza y'ugwaruka bagashyira imbere cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'ugwaruka bakayirinda kandi hagati yabo kujyana kuko nibonye nicyo kintu nyamukuru gituma ugwaruka rusubira inyuma nicyo kintu nyamukuru nabonye gituma imigambi y'iterambere isubira inyuma baje hamwe bareke ibintu byo guteza umupfurungano amatora abaye bagire nk'uko bagize mu Burundi bamenye ko ari fair play bagire nk'uko bagize mu Burundi bubahirize uwatsinze niwe atware mugabo watsinzwe ntabari watsindwa muri Afrika niko turiko turabibona abantu bose bubahe icyo bita itegeko gutyo bidosha bidufasha cyane rwose ko imigambi twafasha kuyumva kandi tukagenda neza.
Hari mu gusozera n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose Eric Nsengimana, ikibazo cy'ubungane hagati y'abakobwa n'abahungu. Icyo kibazo muri iyo nama mwagitoreye umuti hariho ibibazo bihambaye cyane rwose aho ibihugu biteye imbere ubona ko bishyira imbere cyane rwose kandi ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bitera kamo gasaba ko haba ubungane hagati y'urwaruka abakobwa n'abahungu haba kuje amashuri cyanke ubuzi. Icyo kibazo coba caraganiwe ko cyanke ikibazo mu tekanya kuganira nk'ejo muracafise umunsi.
Oya, icyo kibazo twarakiganiriye ko murazi ko amanama henaya adashobora gusiga inyuma ikibazo cyicaye na cyane cyane agenda ni ikibazo gikomeye cyane rwose nkoramutima ndetse nuvuga ko batumvikanye ko kubera ko bamwe bavuga bati ifu ko abahungu n'abakobwa bangana abandi nabo bakavuga bati ntibikenewe mwamaje gutera ingorane mbere baca batanga n'akarorero ati mwaraye mwumvise ibyo ubuserukire inama nshingamateka y'u Burundi yavuze ati ko abagore n'abagabo ati abagore bidakenewe ko baja gutorana iwabo ati rero ariko abahohotera agateka k'umugore abandi nabo ati tubyumva kiracyari ikibazo kiri ku meza twibaza ko ari ikibazo gishashe cyo gutorera inyishu vuba umuntu akamenya ingene acita na ingene acavuye muri ntuteye cavuye mu nzira cyanke se kiri ikibazo nyene umuntu ashobora gufata uko kiri murabyumva si ikibazo cyoroshe cyane.
Icyo kibazo hariho abavuga ko ibyo byiyumviro byataye igihe aho havuga ko iki
bo twege ku bijyanye na n'icyo tubivuga ko dufate nk'umukobwa agiye kugira gutorana iwabo habaye igihe atari hari hanyuma tugafatira kandi no kuri reyalite nko ku gihugu cy'u Burundi haba ibintu bita ngo biseke kenshi na kenshi usanga bake bagenda bakagurisha amatongo iwabo bayabahaye ngo bayarime abo bwacu bagenda bakayagurisha bayagurishije bakabinjije mu muryango uri muntu mushasha nta uzi inyifatazanana
ugacutanga Sengimana andabona kanya katujanye nashaka kugushimira cyane gose ya matelefone y'abatumire bacu Kelly Eni Ela Mukeneza na Beni ya goranye ariko mwashoboye kuguma ngahamwa tu telefone yanyu namwebwe mwategereje gusaba yo muri Tanzania nashaka ndabashimiye cyane gose ndashimiye kandi n'abanyamanyi bose bateze amatwi ikiganiro cyacu muri sanga cyo munsi mugira amahoro mugoroba mwiza mwese